yumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungi kuwasuhuza mbikini la venishti Shimimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu no kuri FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Abarundi barenga ijana bari bamaze imyaka igera kuri itandatu barahungiye mu Rwanda, uyu munsi basubiye mu gihugu cyabo bava mu nkambi ya Mahama.
Ndi kumva meze neza cyane kuko nari nyotewe gusubira mu gihugu cyane cy'amavukiro. Umutekano tuyizeye neza ko uhari kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu uri kubona ko nyotewe kuza amahoro mu gihugu cyacu.
Umwe mu batahutse umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver Niyonkuru ari ku mupaka Gasenyi Nemba aho binjiriye. Kuva mu ntangiriro z'uku kwezi abategetsi ba komine Gitega mu murwa mukuru wa politiki u Burundi bahagaritse ubucuruzi bukorerwa ku mihanda.
Muvuga ngo muruko murangwa igishomeri mukuri ibishomeri mu ibarabara none muruko murabyongereza uwari ifite nk'umugabo akaba yari umukumvayeri abakumvayeri mwarabakuye cyangwa akaba yari ifite umwana yari umutagisivero bose murabakura murabirukana none mubona tuzobaho kuti.
Umwe mu bashakira maramuko mu mujyi wa Gitega ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Aloyizi, wongeye kwirirwa.
Mwiriwe Venise, tuyahere muri Afrika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaragaragaje icyizere ejo ku munsi wa mbere nyuma y'aho ubutegetsi bushasha bwa Chad bugeneye umushikiranganji wa mbere, ariko Amerika isaba ko hubahirizwa demokarasi inyuma y'urupfu rwa perezida Idriss Deby. Robert Kodek, umufasha w'umushikiranganji w'imigenderanire wa Amerika ashinzwe ibibazo bya Afrika, yabwiye imenyeshamakuru ko kugena umushikiranganji wa mbere w'umusivile ari intambwe nziza ya mbere, ariko agasaba ko izindi ntambwe zigana ku kubahiriza demokarasi nazo zica zikurikira. Kodek yavuze ko Amerika yagumanye amakenga ku nzira igihugu cya Chad kizofata inyuma y'urupfu rwa Idriss Deby. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko kubona umuhungu wa Deby yaciye afata ubutegetsi bo babibona nka kudeta. Muri Somalia abarwanyi bafise ibikobi biremereye bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barafashe ibirindiro mu bice bimwe by'umurwa mukuru Mogadishu ejo ku munsi wa mbere. Inyuma y'umunsi umwe barasanye n'abasirikare ba leta mu ruhagarara rwatewe n'uko ikiringo cya perezida cyongewe ko imyaka ibiri inyuma y'irangira rya manda yiwe. Abayibonye bavuze ko inteko za Somalia hamwe n'abo barwanyi bashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bose bafashe ibirindiro ku mabarabara akomeye i Mogadishu. Uko gutanga mu mitwe gushingiye kuri politike mu mabarabara i Mogadishu kwabaye inyuma y'aho abanyepolitike bananiriwe gutunganya amatora yarategekanijwe mu kwezi kwa kabiri. Abantu batatu bagizwe n'abapolisi babiri hamwe n'umunywanyi umwe ashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi barapfuye muri uko gutanga mu mitwe nk'uko gipolisi cyabishikirije ejo ku munsi wa mbere. Abimukira 17 baratoye bafuye mu bwato bwari ku nkengera z'amazi mu gisagara cya El Hierro ni mu izinga rya Canary muri Espagne ejo ku munsi wa mbere. Abajejwe urujya n'uruza mu mazi bavuze ko abandi bantu batatu batabawe. Abo bimukira bose baje bamuka mu karere ka Afrika iri munsi ya Sahara, ariko ntibiramenyekana aho ubwo bwato bwari buje buturuka. Mu ntango z'uku kwezi nyene abandi bantu bane baratowe bafuye mu bwato mu manuko bw'ico gisagara cya El Hierro bwari butwaye abimukira 23. Abimukira bashika mu izinga rya Canary bariyongereye inyuma y'aho hashyizwe ingufu nyinshi zo gukizura ku nkengera z'umumanuko ku Burayi bica bigabanya ibitigiri by'abimukira bakoresha umuhora wa Mediterane. Isosiyete Total y'Abafaransa izwi cyane mu bijyanye no gucukura peteroli ejo ku munsi wa mbere yavuze ko yahagaritse umugambi wayo wo gucukura umwuka wa gaze mu buraruko bwa Mozambique. Mu itangazo yashyize ahabona Total yasobanuye ko uyu mugambi uhagaritswe kubera impamvu ikomeye y'igitero cy'iterabwoba cy'umuhari w'aba jihadiste cyabaye mu ntango z'uku kwezi kwa kane. Iyi ngingo ifashwe mu gihe hari impamvu zidasanzwe zibuza umugambi kubandanya, harimwo ihagarikwa ry'amasezerano awugenga. Isosiyete ya Totale yaremeje ko yakuye abakozi bayo bose aho yakorera ku kibanza cya Afungi mu ntara ya Cabo Delgado muri icyo gihugu cya Mozambique. Imigambi y'isosiyete Totale muri Mozambique iharugwa muri miliyaridi 20 z'amadolari. Mu yavugwa makungu, Leta Zunze za Amerika yari yemeje kurungikira Ubuhindi umwuka wa oxygene mu maguru mashya hamwe n'amamiliyoni y'incanco mu bindi bihugu. Ni mu ntumbero yo gufasha kurwanya umugera wa corona no kumvira kamo isabwa ko gufasha ibindi bihugu. Umuvugizi wa Perezidansi ya Amerika Jen Psaki yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Amerika igiye gukorera hamwe n'Ubuhindi. Yavuze ko Amerika izotanga imfashanyo zikenewe z'umwuka wa oxygene, ibikoresho byo kwikingira, imiti, ibipimo hamwe n'ibyankenerwa byo gucandaga. Perezidansi ya Amerika yavuze ko inkingo zirenga imiliyoni 60 za AstraZeneca zikirindiriye kwemezwa n'ikigo cya Amerika kijejwe kwemeza ibifungurwa n'imiti FDA zishobora kuzoca zirungikwa gufasha mu bindi bihugu.
Urakoze Aloyize Bigirimana, mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 Radio Inshuti ya bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com naho ku mbuga za YouTube, Facebook na Instagram. Amadresi yacu ni wa radio yacu
iwanyu mu ntara,
tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izayinzwi gushika izayinzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ntangiriro z'aya makuru, Abarundi barenga ijana bari bamaze imyaka igera kuri 6 barahungiye mu Rwanda. Uyu munsi basubiye mu gihugu cyabo bava mu nkambi ya Mahama. Umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR Filippo Grandi yabaherekeje, yasabye Leta y'u Burundi gucunga umutekano w'abatahutse bose. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru yari ku mupaka Seyinemba utandukanya u Rwanda n'u Burundi yabateguriye inkuru.
Ndumva nezerewe cyane, ngiye mu gihugu cyanje, igihugu cyawe n'umubyeyi nari imbere nabanje.
Uyu mugabo afise abana batatu imbere yiwe n'uwafashe ukuboko, afise isakoshi nini mu mugongo n'iyindi ntoya mu ntoke, zose zirimo ibintu byiwe. Afise kandi n'igipapuro cy'ishyamwe mpuzamakungu HCR mu ntoke nka murekarengane. Ari ku murongo w'abandi Barundi barenga ijana batahutse bavuye mu Rwanda kuri uyu wa kabiri. Akanyamuneza ni kose kuko ariko arabona idarapo ry'u Burundi imbere yiwe, igihugu yaramaze imyaka 5 adakubita ijisho.
Nyuje n'umuvyeyi giye rero kuri umuvyeyi, urumva ko ufite umunezero kandi n'izishimo zishusuye gukurikiza karanga k'umuvyeyi wawe.
We nabo bari kumwe naho batahutse, ikibazo kibaraje ishinga nuko bukingirwa umutekano bamaze gushika mu mihana yabo.
Umutekano twizeye neza ko uhari kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu, uri kubona ko anyutse kuza amahoro mu gihugu cyacu, niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu.
Ntashe meze neza kuko mbona abandi bariko barataha. Oya, n'ukuri nta mpungenge mfite kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukuru aryoherwa.
Umutima wanjye ndanezerewe pe, ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba ababyeyi nsubire mu rugo nongere mfata isuka mpinge.
Ndumva nishimye no mwira wambwa ati umutekano ni wose hubwo hungu kugira vuba vuba. mukayanza kubera nishimye ngeze mu kugo cy'amavukira
iki ni gice cy'amira cyatanguriye abandi barenga igihumbi bitegekanijwe ko bazotahuka muri yindwi aba baherekejwe n'ubutware shamwe mpoza makungu HCR ku rwego rw'isi ari mu rugendo yatanguriye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kundwi heze akarwandaniriza mu Rwanda ndetse akaba ubu naho agiye mu Burundi Filippo Grandi ahamagarira Burundi gukingira umutekano w'abahungutse bose arababazwa nuko imfungurwa z'impunzi zagabanutse ku bice birenga 60% ku ijana mu Rwanda agatinya ko harabo hava bataha kubera inzara
avec le nouveau gouvernement nous avons un dialogue constructif
Ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha dufite n'imigenderanire n'ibiganiro byiza niyo ngiye nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano basubire mu buzi abana basubire kwiga baronke ico barya naho baba nayo uko kibazo c'imfungurwa zagabanutse n'ukurikira turagishinga kuko birababaje ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo indya zisubire kuboneka turatinya ko wava haba nabahitamo gutaha kubera icyo kibazo gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe iwabo kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze impunzi z'abarundi zitanguye gutahuka ku mugaragaro zivuye mu Rwanda abarenga 2023 baramaze gutahuka hitezwe ko uyu mwaka uzohera abarenga 440 bahungutse icyo koze umutekano w'abatarashaka guhunguka canke abasaba ubuhungiro uzoguma ukingiwe nkuko byemezwa na Olivier Kayumba umunyamabanga ntayega Yezu wa mugushikiranganje bwo kwitaho ibiza bujejwe impunzi mu Rwanda kuri mikoro y'ijwi ry'America
waba afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye nta kibazo dufite kugeza uyu munsi ntabwo tufunga nubwo imipaka ibifunze ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho
ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho izo mpunzi zaciye zakiriwe n'umushikiranganji w'intwaro ya gati mu gihugu mu Burundi Gervais Ndirakobuca
ibyo na Gasenyi mu Burundi ubukirajanje etambiye tamo turakiriye mwese bene wacu mwari mwahunze igihugu cyanyu tubakiriye igihugu cyanyu cy'u Burundi igihugu cy'amata n'ubuki turabakiriye nimuze muri Nsanze Nsanze rero wanyu barakunda kandi biteze kubakira kuko bene iki bigabo n'ibigambi ya leta mbiri leta nkotsi karibu
ku mwaka uheze nk'ubu u Rwanda rwarimwo impunzi z'abarundi zirenga 172,000 ubu hasigaye abarenga gato 153,000 mu ikambi ya Mahama niho hatahutse benshi kuko hasigayeyo abarenga gato 442,000 Pierre Clavier niyo nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ugaba u Rwanda n'u Burundi ku by'ijwi rya Amerika
kuva mu ntangiriro z'uku kwezi abategetsi ba komine Gitega mu rwa mukuru wa politiki y'u Burundi bahagaritse ubucuruzi bukorerwa ku mihanda icyo cyemezo cyafashwe kugira ngo bacururize mu isoko bishyure imisoro inkuru yateguwe na Eloge Wirikaneza
ingingo yo kuvuza abacururiza mu mihanda y'u rwa mukuru wa politiki ya Gitega bakunze kwitwa Vandeli yafashwe kuva ku itariki ya 5 kuko yazi abo yarakeye bemeza ko ata amafaranga kuyiye bafite ari kujira gupanga mu isoko nkuru bakavuga kubuzima bw'imiryango yabo busa n'ubwiye guhagarara
none ngaha hanye batwirukanye jewe nta bundi buzima ni hamonota mpanangara mu gahinga sino nkiyonja niyo hanyuma abana bose je ntonza abana nije ndabasumira nije nongera ndi hani inzu nongera ndabigisha no kubigisha none umva ngiye kwangara mu gahinga byose abibaho gute umukuru w'igihugu avuga ati umuntu wawe usugira icyo urya n'umufuko ugira icyo ubushirana urumva byo bari biciye kubiri n'ibyo umukuru w'igihugu atubwiye
mbisanzwe uja mu isoko twebwe nta mitaye dufite kuko niwaza kwandana n'umuntu yafite ibintu by'amamiliyoni nawe afite 10,000,000 ngo mudandaze muhande ntibyokunje afite ingaruka mbi cyane rwose kuko urumva bariko barirukana abantu ngahaye abantu baca bishwa n'inzara bamwe baca bajya kwiba abandi baca mu bundi bube gito butandukanye
sisi umutahe wa bitanu nagenda nkarangutse nsumurange nayo mahera nkadandaza ndoze nk'igihumbi n'abandose ubufu n'utuboga hama nkashima twe n'ukuri ingingo twayakire nabi cyane urabona kwishyura abadamu rwari twahisemo kwironderera aha abandi bahitamo kujya hanze kwangara rwari twari twarabya baje duhitamo kuguma mu Burundi kugira ngo turondere ubuzima
bayakiriye nabi nsine ngo twakiriye za ko tugiye kwishwa n'inzara isoko nta mudaye mu isoko dufise
iyo ntakewe tusabana babiri na so babonani kinari karamarira ahanike ndabaronderera siyo ijo n'umurango harimo ubwiga ndamusomesheje urumva bigiye kugenda nkuko ubuzima bw'abana banje bwo cabuhagarara kuko mu isoko naragiyeyo ryari ndarirenga cyane amaheri igihumbi ndandajeyo abana bagaca barara ubusa
nigaca banyomoye nk'ubunota hehe ko navukiye ahinye n'igiteka kandi ndonderera hanyene sabanyere kantu nokurera nyine abantu b'imitaye mito mito babere kantu bakorera
abakenyezi bandi nabo basigura ku ruvyaro rwabo atahandira uzwi buraro n'uburamuko atari muri no rudandazwa binginga abayobozi bakomenye gitega gutuma babarihisha imisoro mike mike ariko bakabarekurira kuguma bacururiza mu ibarabara
umugabo yananye abantu munane ututwamwa na tankatera umunwa bakamu mutoti nkaromico ngaburira ibibondo naramenye kuza mu ibarabara nama muri soro tarite ubwana bwarangwariye ko kwase nukuri ni murabe mututabare mututabire turabiko twoguma dukora ako tuca kuyiba mupfuna baraba itagize boduca tuze dipfume turi kandi muri kigiye cyo kutabikora bidufitiye avantage mu nuze mu miryango kuko n'umwana abona yuko umubyeyi we yicaye agasabune bakanwa akajya kwishyura agasa neza nta mitaye dufite gukora mu isoko gusaho dukora abo twa gutaxi twase kuvugurira leta mugaba ka twa gutaxi bage kudandaza twase kuvugura leta kuko turafite icyo twakora mu iterambere ry'igihugu turaba mama nta n'abagabo turi kumwe twiko turuka tubanze ubuzima bw'abana gusa
mwana agwaye ndamuvuza kubera iki kivande ndikorera ibase ikama mahera kovuma turi muri komine tukayinjiriza hama natwe tukaguma dukora kugira ubuzima bw'umwana w'iwanje ntibuhagarare kandi n'ubw'uwundi ntibuhagarare kuko iyo ndiko ndakora umwana ntarara ubusa kandi naho umwana bagwaye jewe umwana w'iwanje ndamuvuza naho se watacampa
umutakazi nawe yasanga ingingo iteye kubiri n'umugambi wa leta wo kurwanya ubushomeri
muvuga ngo muruko muragwa igishomeri mukuri ibishomeri mu ibarabara none muruko muravyongereza nk'uwari ifise nk'umugabo akaba yari umukumvayeri abakumvayeri mwarabakuye cyangwa akaba yari ifise umwana yari umutagisivero bose murabakura murabirukana none mubona tuzobaho kute nka jewe ndi umupfakazi nk'umwana wanje yari umukumvayeri baramwirukanye yaho arasayidira kugira ngo nk'aho aho karasi tuba mu mazi dupanze muvuga ngo umunwa ngo uronke icyo umuntu arya ugendane na sengane ku mufuko none nyakubaha perezida wewe mubyeyi w'abarundi wa twese none mubona tuzobaho twahava twoja hehe tuzoza kwiba abatunzi bazoba bafise ibyo bintu bazoba basize mu masitoki tuzoza kwiba ibi vyamwa vyari bifitiye akamaro mu rugo rw'iwanje nigisha abana banje nkabambika nkabasomesha nkabagaburira bagwaye nkabatwara kwa muganga none nzosha mbaho gute
Jack Nduwimana musantere wa komine Gitega yemeza ko ino ngingo bari ntasubirwamwo
dushobora kuvyihanganira mu gihe abarongejwe ibibanza mu isoko bariko baritoga yuko atabakira bakironka kuko bamwe muri abo bari barabara mbere benshi muri bo bavuye aho baca baza gutegera abakiriya mu ibarabara nta kuntu umuntu ariko arariha tagisi ya komine ariko akorera mu kibanza ariha ariwe atosura kudandaza hanyuma tugaca tureka umuntu akorera mu ibarabara ahantu atazi n'amategeko kandi ataca ariko arigiza muri komine
turetse abadandaza b'ivyamwa n'impuzu n'abacuruza amatelefone yamaze gukora ayo bita okazi mu gifaransa bose bategetswe kuja mu kibanza kimwe mu isoko nkuru ya Gitega kugeza ubu nubwo atazi ugitigira inyezi n'abakora ubucuruzwa rwo mu mihanda mu Burundi barurwa mu bihumbi mu miji mikuru mikuru hamwe n'imigwa mikuru y'intara bagizwe hanini n'abakenyezi eroje burika neza ijwi rya Amerika
Rwanda Perezida Paul Kagame kuri wa mbere yambitse amapeti abasirikare 721 barimo abakobwa 74 barangije amasomo mu ishuri rikuru rya gisirikare ririga ko mu karere ka Bugesera mu muhango wo kwambika abo basirikare ipeti rya Soviet na mu ngabo z'u Rwanda Perezida Paul Kagame akaba n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yavuze ko kuba u Rwanda rukomeje kubaka ubushobozi bw'ingabo zarwo biri mu nyungu z'abaturage tumwumve
ubushobozi rero twubaka muri mwe bufite izindi mpamvu nyinshi na kongeraho twubaka imbaraga n'ubushobozi kandi ntawe bikwiye gutera ubwoba cyangwa guhungabanya umutekano we ndavuga ahandi ahubwo uhereye no ku baturanyi yanahandi twifuza umubano mwiza tuzakora ibishoboka byose kugira ngo umubano uboneke duhereye ku baturanyi amajyepfo uburasirazuba uburengerazuba ndetse n'amajyaru ariko icyo twubakira ubwo bushobozi ni ukugira ngo nyine u Rwanda rugire umutekano ndetse uwo mutekano tuwubakireho dutere imbere ariko noneho no kugira ngo byumvikane ko icyo gihe iterabwoba ryatuzaho twahangana naryo uko bikwiye cyashaka guhungabanya ubusugire bw'igihugu cyacu icyo ari cyo cyose aho cyava hose ubwo bushobozi niko twifuza kubukoresha ntabwo twifuza kubukoresha hanze y'igihugu cyacu tugira uwo dutera ubwoba cyangwa iki cyangwa uwo tugirira nabi oya ahubwo ni ukwirinda icyaduhungabanya uwashaka guhungabanya umutekano wacu ubusugire bw'igihugu cyacu byamuhenda byamusaba ikiguzi atari yatekereje
Perezida w'u Rwanda Paul Kagame mu ijambo yavugiye igako mu Bugesera Abanyarwanda bakora ubucuruzi buto bwambukiranya imipaka hagati y'umujyi wa Kamembe mu Rwanda na Bukavu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibavuga rumwe n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka ku kiguzi cya visa abo bavuga ko kuva ku wa mbere tariki ya 12 z'ukwezi kwa kane abashinzwe abinjira n'abasohoka ku ruhande rwa Kongo barimo kubishyuza amadolari 30 ikiguzi bavuga ko kiremereye ugereranije n'ubushobozi bwabo inkuru yateguwe na Tenistock le Mutijima
kibazo nyine bari kwanga ko twomoka kuvesha nta muntu uri komoka
ejo abantu bose bari abagaruye hafi ya bose n'abari bambutse bari babicaje muri Kongo ngo basubire bavuye
Rwanda ni bamwe muri abo bacuruzi biganjemo b'igitsina gore bakorera ubucuruzi bw'imboga n'imbuto mu mujyi wa Bukavu muri icyo gihugu gituranye cy'u Rwanda abo baravuga ko kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru aribwo batangiye gusabwa ayo mafaranga y'ikiguzi cya visa ayo bagasanga ari menshi cyane bagereranyije n'imiterere y'ubucuruzi bakora
ejo abantu bose bari abagaruye hafi ya bose n'abari bambutse bari babicaje muri Kongo ngo basubire bavuye babanze bajye kwishyura iyo visa bari kuduca amadolari 30 kandi ayo madolari 30 twe bacuruze uducuruze ubucuruzi buciriritse ntayo twabona waba ushari 5000 ukabona visa y'amadolari 30 na rese paso kwifatanye n'umuntu arigora kugira ifate
ubucuruzi ducuruza arabona n'ubucuruzi buciriritse gutanga iyo 30 n'ubundi utari buze kunkamo n'ibihumbi 2000 ukabona n'ubundi turi buhombe
nimba batubohoye batubohore batubwirwe dusabwa ariko twego 30 mu mezi atatu ntawe twabona
nubwo urujya n'uruza ku mipaka u Rwanda ruhana n'ibindi bihugu rwari rwabaye ruhagaze kubera icyorezo cya COVID-19 kubakora ubucuruzi nyambukiranya mipaka hagati y'u Rwanda na Kongo hari habayeho koroherezwa binyuze mu masezerano ibihugu byombi byagiranye abo bacuruzi basabwaga kwishyira hamwe mu matsinda bakajya bishyura ikiguzi cy'amadolari 5 y'igipimo cya COVID-19 cya buri minsi 15 kugiye kwambuka ibyo bavuga ko byari byagize umumaro nyamara ubu bafite impungenge ko ubucuruzi bwabo bugiye guhagarara ibifite ingaruka nyinshi ku miryango yabo
ni ukuvuga ngo ubwo ni ingaruka nyinshi turagenda none twiyicarire hasi basi birangire sanje abana bararwaye barware bwake twabonaga n'ifu y'igikoma cyangwa agasukari badukaniye ubwo ni ugufunga imipaka bundi bwa kabiri
none twebwe tukabona ingaruka n'imiryango yacu ari inzara nyine yanzara kandi tumaze kumenyera bafunguriye twebwe tukajya muri Kongo tukacuruza umwe yabyanga ukabihereza undi
bagasaba ko abashinzwe abinjira n'abasohoka ku mpande zombi baganira hakabaho koroherezwa icyo kiguzi cya visa bakagikurirwaho
icyo twasaba nuko twebwe igihugu cyacu cyadusaba ko iyo visa igomba kuvaho bakaturekera resepanse nkuko twa dusanzwe tuyigenderaho
u Rwanda ni Kongo wenda bakumvikana bakaturekera yibura kuri iyo resepanse kabureho basi tutazajya dupfa kujya kuwomokeraho nyine twabasi tukajya guhura n'abakiriya
mutuvuganire barebe kuntu baduhorera twebwe ducuruza ubucuruzi buciriritse
ijwi rya Amerika yagerageje kuvugisha inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi ku cyaba kirimo gukorwa kuri iki kibazo ariko ntibyadushobokeye inshuro zose twahamagaye bwana Kayumba Ephraim uyobora ako karere ku murongo wa telefone ye ngendanwa ntiyitabwaga ndetse n'ubutumwa bugufi twamwoherereje kugeza ubwo twatunganyaga inkuru yaratarabusubiza iyi nzitizi ishingiye ku kiguzi cya visa ku bacuruzi bato b'abanyarwanda ije mu gihe bari bamaze hafi amezi 5 bakomorewe kwambuka binyuze mu biganiro byahuje abayobozi b'intara y'iburengerazuba mu Rwanda n'abiyakivuye po muri Kongo benshi mu bakora ubucuruzi buto buto hagati ya Kamembe na Bukavu biganjemo abahoze bambuka bakoresheje ikarita ndangamuntu itagikoreshwa muri ibi bihe by'icyorezo cya COVID-19 abo bavuga ko na nubu bagorwa no kubona ikiguzi cy'urwandiko rw'inzira rwa resepase ndetse n'igipimo cya COVID-19 cya buri minsi 15 ku buryo gusabwa kwishyura amadolari 30 n'ukuvuga hafi 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda ari undi mugogoro babona nk'udashoboka kwikorera. Demistokre Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Uyu ni umwanya w'ibyaranze no munsi mu mateka na Venus Ishimimana.
Uyu munsi mu mateka ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1994 nibwo igihugu cya Afurika y'Epfo kizihije bwa mbere umunsi w'ubwisanzure no kwishyura ukizana Freedom Day. Uwo munsi kandi nibwo habaye amatora ya mbere ashingiye kuri demokarasi. Hashize rero imyaka 27 Afurika y'Epfo yizihiza buri mwaka kuri itariki umunsi w'ubwisanzure no kwishyura ukizana kugira ngo igaragaze ko igihugu n'abaturage bacyo bigobotoye inguma ya gikolonize no gutsikamirwa n'abazungu bagashaka buhake. Politiki y'irondakoko ya gashaka buhake yatangiye muri Afurika y'Epfo mu mwaka w'1948 ariko ubukolonize no gutsikamira abirabura bari bagize rubanda nyamwinshi byari byaratangiye mu mwaka w'1652. Nyuma y'imyaka myinshi havutse imitwe irwanya politiki ya gashaka buhake impande zombi zashyize umukono ku masezerano guhagarika ubushyamirane mu mwaka w'1988. Icyakurikiyeho nuko ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa 2 umwaka w'1990 amashyaka ANC, African National Congress SACP, South African Communist Party na PAC, Pan African Congress yarakomorewe, maze mu mwaka wakurikiyeho hemezwa itegeko nshinga rishya ritagendera ku moko. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1994 nibwo abaturage ba Afurika y'Epfo bagiye bwa mbere mu matora ashingiye kuri demokarasi. Ayo matora yegukanywe n'ishyaka ANC, maze ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 5 umuyobozi waryo Nelson Rolihlahla Mandela arahirira kuba perezida wa mbere wa Afurika y'Epfo w'umwirabura. Ahani ho dusoreje aya makuru hamwe na mukubiri ya baru wamfashije kuyabugezaho. Mbashimiye cyane kuba mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi, kandi muri benshi cyane cyane abari igikonko na gikomero, abari igisagara na gisakura, abari Nyamure ya Nyanza n'Irwezamenyo ndetse na Nyantanga, mwese mukomere mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. Thank you.